Murantunga, iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamina ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Leta ya Burundi isaba abarimyi kwitabira umugambi wo kurima ku misozi mu gihe cy'impeshi no kuvomera ibitegwa kugira ngo umwimbu ntuzogabanuke.
Hari igihe no kuba umwavu narabiheba igihe kintu cyose cyagihere nk'umwavu kubera imvura iba yacitse, usanga bigoranye kuri umuntu ngo aronke amazi, kagatuma nyine na bya bitegwa tuba twateye bitariko biraronka amazi akwiye.
Uyo ni Serine Mbarushimana aba ku mutumba Senga wa komine Butezi mu ntara ya Ruguru ya Ruyigi mu Burundi. Muri Somalia intagondwa za Al-Shabab zakoze igitero ku basirikare b'umuryango w'umwe bwa Afrika. Naho muri Ukraine igitero cha misile ku ivuriro ry'abasivile cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa 15. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia hari ubwoba ko igitigiri cy'abapfuye coba kiri hejuru mu gihe umugwi wa Al-Shabab wakoze ibitero ku basirikare b'amahoro b'umuryango w'umwe bwa Afrika muri icyo gihugu. Ibindi kuri no nkuru na Eugene Mukankuse.
Abo barwanyi bateye ikigo cya gisirikare cy'ingabo zinze bacyuhuza umuryango w'umwe bwa Afrika, African Union Transition Mission in Somalia, kiri Ibramarere mu birometero 130 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Mogadishu. Umuvugizi wungirije w'ingabo za Uganda UPDF Dio Akiki yagize ati: "Habaye igitero muri iki gitondo ku kigo cy'ingabo zacu cyagabwe n'aba Al-Shabab, ariko dutegereje itangazo ry'ubuyobozi ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'amahoro. Izo ngabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zifasha ingabo z'igihugu cya Somalia mu rugamba ihanganyemo n'uwo mutwe wa Kiyisilamu. Izo ntumwa z'amahoro zarimo gusuzuma ko ibintu byifashe nk'uko ikigo cyabivuze kuri Twitter, ariko kineze kugira ibisobanuro gitanga. Mu itangazo Al-Shabab yigambye ibitero bya bombe z'ubwiyahuzi kandi ivuga ko yishe abasirikare 137. Nta makuru yahise aturuka mu buyobozi ngo ahamye umubare w'abahasize ubuzima, kandi umutwe wa Al-Shabab ukunze gutanga imibare itandukanye n'iy'abategetsi batanga. Abo barwanyi bagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Afurika no ku kigo za Somalia biteganye. Byavuzwe n'umukapiteni mu gisirikare cya Somalia wabwiye Reuters ko yitwa Abdullahi akabava mu ntara ya Lower Shabelle. Yagize ati: "Byatumye haba imirwano ikaze yamaze amasaha. Impande zose harimo Al-Shabab zapfushije abantu benshi cyane." Abatuye uwo mujyi bavuze ko bakanguwe n'urusaku rw'ibisasu biturika n'ibitwaro bikomeye. Umuturage witwa Rukia Fara yavuze ati: "Turimo kubona Al-Shabab mu mujyi. Ntitwamenya hapfuye abantu bangahe. Ubu nta masasu turimo kumva aturuka ku kigo cy'ingabo z'amahoro za Afurika cyangwa ku cya guverinoma."
Igitero cha misile cyakozwe ku bitaro by'abasivile biri mu gisagara cha Dnipro muri Ukraine cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa 15. Ukraine yagize icyo gitero ku Burusiya. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nahazo.
Muri 15 bakomerekejwe n'iyo misile, babiri n'abana. Imenyeshamakuru bikorera muri Ukraine vyerekanye ibitaro vy'inyubakwa y'igorofa igeretse kabiri biriko birasha. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yise abagavye ico gitero inyamaswa, asigura ko vyanke bitebuke babwirizwa kuzovyishura. Ku rundi ruhande, indege zibiri zitagira umudereva drone mu Gifaransa zasambukiye mu gisagara ca Krasnodar kiri mu bumanuko bw'Uburusiya zonona amazu atatangaje igitigiri. Buramatari w'intara ico gitero cabereyemwo atangaza no makuru ntiyigeze avuga izo drone igihugu zegukira. Igisagara ca Gryvoron naco cegeranye n'umupaka w'Urusiya buhana na Ukraine cazindukiye mu masasu ya mijagwe na Ukraine. Tukivuga ku vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje uno musi ko Uburusiya bwatanze imfungwa z'intambara 106 muri zo harimwo aba ofisiye 8 n'abasirikare 98 b'ico gihugu ca Ukraine.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Sentare muri Amerika yaraye ikiri mu nyororo y'imyaka 18 mugabo yagirizwa kuyobora igitero cyo kunama amashinga amateka itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2021. Ibindi na Thomas Kamirinde.
Uyu mugabo yitwa Stuart Rhodes, afite imyaka 58 y'amavuko. Yabaye umusirikare mu ngabo zirwanira ku butaka imyaka 3 kuva mu 1983 kugera mu 1986. Yavuyemo kubera gukomerekera mu myitozo. mu 2009 yashinze kandi ayobora umutwe witwara gisirikare w'abaheza nguni bashaka kurwanya guverinoma witwa Earth Keepers, bishatse nko kuvuga abarinzi b'igihango. Umushinjacyaha amurega icyaha cyo kuyobora igitero cy'abayoboke ba President Donald Trump ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 ku nteko ishinga amategeko y'igihugu Congress, bagambiriye kuyibuza kwemeza insinzi ya Joe Biden kugira ngo Trump agume ku butegetsi. Avuga ko yari ahari ari nk'umujenerali uri ku rugamba rwa gisirikare aruyoboye. Yamusabiye gufungwa 25 ariko umucamanza amuha 18. Nicyo gihano cya mbere kiremereye urukiko rutegetse mu bateye Congress. Icyari hejuru kugeza ubu cyari imyaka 14 kuri umwe muri bo. Stewart Rhodes yatawe muri yombi mu kwa mbere mu mwaka ushize. Kuva icyo gihe rero yaragifunze by'agateganyo. Yaburanye avuga ko ari umwere, ashobora kujuririra igihano cye.
Aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi mpejeje kumviriza, n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akabarungu radio yacu vewe akabarungu com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni veo radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umunyarwanda Fulgence Kayishema yagirizwa ivyaha vya genocide iyo mu Rwanda mu mwaka w'1994 yitavye sentare uyu munsi kuwa gatanu muri Afrika y'Epfo. Eje ni mukankusa duhe ibindi kuri inkuru.
Kayishema arashinjwa ibyaha bitanu muri Afrika y'Epfo, harimo bibiri by'uburiganya. Ibyo bifitanye isano n'inyandiko yatanze asaba ibyangombwa by'impunzi n'ubuhungiro muri Afrika y'Epfo, aho urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha ruvuga ko yatanze ubwenegihugu nk'umurundi kandi ko yakoresheje amazina ataraye. Kayishema ntiyabajijwe niba yemera cyangwa hakana ibyaha mu rukiko rw'i Cape Town rwimuriye urubanza ku itariki ya 2 y'ukwezi gutaha kwa 6. Ubwo yarasohotse, Kayishema yabajijwe n'umunyamakuru niba hari icyo yifuza kubwira abahuye n'ingaruka za genocide yo mu 1994. Asubiza avuga ngo navuga iki, tubabajwe no kumva ibyarimo kuba. Yongeyeho ko nta ruhare na ruto yagize mu gihe cy'ubwicanyi. Nyuma y'imyaka irenga 20 yihishahisha, Fulgence Kayishema yatawe muri yombi kwa 3 akoresha amazina ataraye. Yafatiwe mu mirima y'imizabibu ahitwa Parl mu birometero 60 uvuye mu mujyi wa Cape Town. Yihishe ubutabera guhera mu mwaka wa 2001 ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwatangazaga ibyaha aregwa bya genocide ku ruhare yavugwagaho mu isenywa rya Kiliziya Gatolika y'Inyange mu cyahoze ari komine Kivumu, prefetura ya Kibuye. Kayishema ni umwe mu bantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku rutonde rw'abashakishwa muri programu y'ubutabera bashyiriweho $5 million z'amadolari kuzatanga amakuru yatuma batabwa muri yombi. Kayishema yari afite umwunganira mu mategeko mu rukiko kuri uyu wa 5 kandi yemeye ko hakoreshwa icyongereza nta musemuzi. Hari abapolisi benshi cyane ku rukiko, abofisiye bari bitwikiriye mu maso bafite imbunda zikomeye, bambaye n'udukoti tudapfumurwa n'amasasu. Kayishema yari yambaye ijaketi y'imvura y'ubururu, ruturuso y'umukara na bote z'umukara. Yari yogoshe umusatsi wose kandi atwaye Bibiliya n'igitabo cy'ubururu, ku gipfuniko cyacyo handitseho amagambo Jesus First, bivuze Yesu mbere na mbere. Kayishema azaguma muri gereza ya Portsmouth mu mujyi wa Cape Town mbere yo gushobora koherezwa mu Rwanda.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Turacyari mu Rwanda. Ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Clado risaba isagara cya Kigali kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu kwimura abanyagihugu mu bishanga. Iryo shyirahamwe ritangaza ko abanyagihugu bo mu masegitori atandukanye mu turere twa Kigali badakwiye kuvanwa mu byabo badahawe ingurani ikwiye. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Tambere urabona umuntu aratuye afite umuryango ariko yajya kubyuka mu gitondo agasanga amabwiriza araje n'ubuyobozi bufite imbaraga bati muri mukano ni mu manegeka. Muri ubwo buryo abahungabanye nubwo mu buryo bw'igihagararo butabibona ariko muri we umubujije ituze n'umutekano. Bakagombye rero icyo dusaba cyane ni ukugira ngo abantu bajye babatekerezaho babasange bababwire ikibazo ko kimeze bacyakire noneho baterure igisubizo hamwe, ariko igisubizo baza bagifite ntibatekereza ku burenganzira bw'umwana, umuryango muri rusange bafite, ntibatekereza aho bazimukira. Ntari ikintu kiba cyarateganyijwe kugira ngo ni nko kuvuga uti sohoka ugende utazi n'aho ujya mu by'ukuri umuntu nk'uwo nibaza ko wabikora uwo ari we wese yahungabana.
Mu biganiro twagiranye n'umujyi wa Kigali baravuga bati icyangombwa uburenganzira bwa mbere ni uburenganzira bwo kubaho, hari ubundi burenganzira bwaruta kubaho nk'uko babivuga?
Uburenganzira bwa muntu abashaka kubumenya neza bajye bareba itangazo mpuzamahanga ribigira uburenganzira bwa muntu. Ntabwo uburenganzira bwo kubaho gusa ari bwo bwonyine, hari ukubaho nibwo burenganzira bunabanza kuko umuntu aravuka akabaho, yabayeho rero hari ubundi burenganzira bundi. Fate nimba avutse azagira uburenganzira bwo kwiga, nimba avutse azagira uburenganzira bwo kuvuzwa, agira uburenganzira bwo gutuzwa. Ni ukuvuga ngo rero kureba uruhande rumwe gusa ngo ugiye kubaho, ese urabahute? Ibyo ni byo tuvuga ngo aravuga bati ibiza biraje nimwimuke. Yego nimwimuke. Ese uriya mwana we wigaga aho hantu wigaga uba muri icyo gice arajya hehe? Ubwo se ntumubukije uburenganzira bwiwe? Icyo turashaka kugira ngo mbese babanze bicare batekereze ubu burenganzira bwa buriya muryango wose ugiye kwimurwa, umutungo yari arimo, ese azongera kuwubona? Nawe uvutswa ntazaba sharje, ntazaba mbese kintu cy'umutwaro kuri leta mu gihe bazaba bamaze kumuvutsa n'ahantu yarare. Ikindi ni uko ibiza bundi abantu batuye manegeka hano muri Kigali ijye kureba ni na benshi, ku buryo akwiye gushyirwaho ingamba zirambye atari ukuvuga ngo uyu munsi urafata aka gace mwebwe mu manegeka rimwe muke abandi bagasigara. Uvuga ngo rero niba abantu benshi batuye mu manegeka yashyirweho gahunda yo gutuza bariya abantu bose muri rusange, nta kuvuga ngo kuko n'abanyarwanda bagomba kwitabwaho mu buryo buri sosiyali.
Umujyi wa Kigali uravuga uti ntabwo tubasezerera ku buntu, turabaha amafaranga yo gukodesha.
Iyo ni intambwe imwe ariko idakwiye kuza wayitekerejeho. Ngwino uganire n'abantu, ese kuki banga kuganiriza abantu noneho bababwire batekereze barebe n'ahantu ibyo 30,000 babahereza barebe nimba mu by'ukuri bishobora kubatuza aho handi bagiye? Ese kugereza 30,000 ngo nugende urajya hehe? Bari bazi yuko afitemo wende yaratanze avansi y'ameza angahe? Ese uriya we yarabereye mu nzu yaramurimo imyenda ingana gute? Bareba uruhande rumwe ntibatekereza ku ngaruka z'impande zombi. Ibintu bitekerezweho mu buryo bwituze kandi abantu biganireho, cyane cyane ko amahirwe dufite n'ibyo biza byabaye mu burengerazuba. Yego muri Kigali byari bitarahagera, hari ituze, hari umucyo, ku buryo rero hari hakiri umwanya wo kugira ngo abantu babiganireho, abantu bimuke batuje.
Murifuza ko byagenda gute?
Twebwe nka Claude turashaka yuko hashyirwaho nibura hashyizweho komite y'umujyi izo nzego zombi bagakora ibarura bakabanza bakidentifiye ahantu bakamenya ahantu hari ayo manegeka, abari manegeka ni bande, ni bangahe, noneho turabimurira he? Hakorwa inama hakabaho komite mbese ibishinzwe bakiga ku burenganzira bwa muntu muri rusange, ari uburenganzira ku mutungo bugasobanurwa. Kuko hari abantu muri abo ngabo bari bahura n'ibyo bibazo, usanga wenda naho bari baraherewe n'uburenganzira. Ni ukuvuga ngo rero kumubwira ngo niyimuke, ese nyuma yaho bizagenda gute? Arimukira hehe? Azongera kubaka ubuzima bwe mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo nihashyirweho uburyo gahunda kandi imenyeshwe n'abantu bazunyire bayimenye, twese tuyigiremo uruhare kugira ngo dufashe muri iyo sensibilisation, abaturage biyakire babyakire, naho hantu bazimurirwa hanategurwe amikora hari cyangwa se bikorwe buhoro buhoro, ariko umuntu agende rwose mu cyubahiro cyiwe. Tuzi yuko umuturage buriya leta imufiteho inshingano, leta iradushinzwe, igomba kudutekerereza ingengo y'imari, yego ntayo, ariko nibura iyo gahunda igashyirwaho amikora kagenda ashakishwa buhoro buhoro, waba umwaka umwe cyangwa se ibiri, ariko hajyeho gahunda. Twebwe dushyigikira ko ingurane yatangwa kuko umuntu hari ahantu atuye yahashyize imbaraga, yahashyize amafaranga, kandi ahubatse ku rwacu ruhande, ahubatse mu buryo bukurikije amategeko kuko yarahahawe, arahubaka, hubaka inzego zose zibireba. Ikindi nta kibazo yari bwahure nacyo usibye iyo nyigo cyangwa se inzego za politiki zibirebera zikavuga ziti abo bantu ni manegeka, nta kibazo yari bwahure nacyo kubwiwe. Nimba rero uje kumubwira uti imuka ahangaha, urumva wishyize rero mu mwanya imuka ahangaha, tekereza ku gishoro yashyize, tekereza ku mibereho, tekereza uburyo agiye gutangira ubuzima, icyo gihe rero abakwiyungurane mu by'ukuri.
Uwo yari Safari Emmanuel ayoboye ishyirahamwe rihananira agateka kazina muntu mu Rwanda, Clado, yavugana n'umumenyeshamakuru wacu Assumpta Kaboyi. Mu Burundi leta isaba abarimyi kwitabira umugambi wo kurima ku misozi mu gihe cy'impeshi no kuvomera ibitegwa kugira ngo umwimbu ntuzogabanuke. Inkuru y'ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murashikirizwa na Desire Hatungimana.
Ari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati mu rukuno kwezi kwa gatanu, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahamagariye abarimyi gukura amaboko mu mpuzu kugira bashobore guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa. Mu nama n'abajejwe intwaro n'uburimyi mu ntara, Javendra Kobuca asaba abarimyi kuzorima ku mitumba mu kiringo cici cimirije ibitari bimenyerewe.
Guhimiriza n'itegeko rya leta, umuryango wose uteza kurima muri iri ci uburinganire bungana n'imetero 20 ku 10. Aho ni ku musozi simbuze mu mwonga. Umusozi azovoma amazi aza kuvomera. Si guhimiriza n'itegeko dutanga. Umugoronome wese uhere ejo acabwira imiryango yose ku muntu wese ateza gutegura ahantu hangana n'imetero 20 ku 10 ho kurima muri iri ci. Aho bazoza bavoma ibido nimba ari 3 mu gatondo, nimba ari 4 na 4 ku mugoroba barafite kwaruka bavomera. Kandi kimwe bigiteza kutunanira, biri kumwe n'abajejwe intwaro, biri kumwe n'igipolisi, none cyo cyatunanira n'igiki.
Bamwe mu barimyi bo muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi batunzwe n'uburimyi bakira neza iryo tegeko rya leta, ariko bakamenyesha ko hakenegwa ibitari bike kugira iryo tegeko rya leta rizoje mu ngiro. Serine Mbashimana aba ku mutumba wa Senga muri komine Butezi abona ko bitazomworohera kurima ku musozi mu kiringo cici.
Icyo mbona mbora yenga ikizoba bakenewe ubu mu mwanya ni ikintu cy'umwavu. Hari gihe no kuba umwavu narabiheba igikene cyose cyagihere mu mwavu kobera imvura iba yakize, usanga bigoranye kuri umuntu ngora nk'amazi kagatumanya ne navya bitegwa tuba twateye bitariko biraronka amazi akwiye.
Abahurikiye mu makoperative ahurikiyemo abarimyi nabo nyene basanga iyo ngingo ishimangirwa n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe igiye mu ngiro yogirira akamaro batari bake. Paul Havyarimana arongoye koperative Senga abona ko kugira bikunde abarimyi barime ku mitumba mu kiringo cici bongere bimbure hakenewe ingingo mperekeza ategerezwa gushigwa imbere.
Twegetse n'ishira hamwe DRC riri kuno mutumba bari bamaze igihe ariko baduhimiriza dukora imirima y'ibikoni nga nk'ubu bari kwaduhe imbuto bashiramo ngo gya turabe mwene tworonka imboga zodusahiririza.
Ni mu cyane no kuvomera kuzite kuri buto
kuvomera umuntu yopome mugabo habura iki ibikoresho kaje dusaba ko leta yo dufata umugongo bakaturosa ico twokoresha nk'ayo mapompa bakaduhe imiti bubona ko byo dufasha.
Komine Butezi imwe mu makomine agize intara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi iriteguriye guhimiriza abarimyi kugira baze bashire mu ngiro iyo ngingo ya leta. Valerie Nkunzimana umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Ruyigi agasaba abarimyi kutazohereza mu masoko umwimbu bazaba baronse muri kino kiringo c'impeshi.
Kubungabunga umwimbu rero muri intara ya Ruyigi nico tubahimiriza kugira ngo bategekanye kazoza ko nta wuzi uko ikirere kizogenda kugatashi. Kinacho duca tubwira ko tubahimiriza nuko muri irici nkuko ari itegeko rya leta twese dutegerezwa kurima n'imiburiburi imetero 20 ku 10 tuvomere kugira ngo dusahirize ivyo tuzoba twarimye mu mwonga.
Abahinga mu bijanye n'uburimyi basanzwe bari mu nzego za leta ntibashima kugira icyo bashikirije kuri uwo mugambi wa leta watangujwe n'umushikiranganji wa mbere. Abayazi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko uwo mugambi wa leta wo kurima ku misozi mu gihe cici utoroshe. Bavuga ko ukeneye ifumbire, imiti yo gupompa ibitegwa kugira ntibitegwe n'udukoko, ibikoresho vyo kuvomera hamwe n'uburyo bwo gushikana amazi ku mitumba hakoreshejwe ipompo motopompe mu Gifaransa. Irima rya gatatu Saison Culturelle C rikaba ryahora rirangurirwa mu biyaya vyegereye inzuzi honyene. Ikigo cy'igihugu kijejwe ibiharuro mu Burundi kimenyesha ko abarundi 9/10 baba mu gihugu hagati batunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito.
Dushimire Desire kuri iyo nkuru adusomeye. Mu Burundi abagize umugwi ujejwe kuri no kunywanisha abanyagihugu Sever ejo ku munsi wa kane waragendeye abanyamakamba barashikirije ikiri ku mutima cyane cyane amatongo n'ibindi banyazwe ariko batarasubizwa. Ivyo bituma bagumana ibikomere ku mutima bagasaba ko bosubizwa ivyabo hakaba no gusaba na ikigongwe. Thierry Ndayishimiye adusomere iyi nkuru Radio Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi.
Umugabo wanjye aba agiye abiwe bakwe nawe mbuhungiro nawe mwigishitse
kandi ugasanga nko abikunyaze uracamubona nwa gufata itongo ukabona aho yimutsava gabo nawe ugasanga igi wawe aracaririmo n'igi wararirangura n'imigambi
nangura kwibaza ati none ahagaye iki wacu koko nende kuza mu Burundi n'umuvuke w'u Burundi aya ni amahoro nangura kuricu
Kuni bamwe mubashikirije ibibazo n'intererano mu nama umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuriranira wagirishije abanyamakamba kuri wa 25 rusama mu gihe abagize uwo mugwi bari biteze ko bahakura ibyiyumviro ku bwicanyi bwabaye mu ntara ya Makamba kuva muri 72 benshi babasabye kubandanya isemo umugwi warujejwe ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo utatogeje kwizera Dieudonné n'umunyevugizo
mwa gufata itongo ukabona aho yimutsava gushika inosanka wa muntu aje kuvuga ati twaravuye Tanzania imana iratuzana turashika hano umaze gushika ha mu gihugu ukaguma birabisha amaso
Mawana yo Marte na wafise sebukwe igatwe uwo sebukwe asaba itongo ririmwo mushiki wahoze arongoye u Burundi Jean Baptiste Bagaza
Kimugabo baranyomoye ubujewe ndi gatwe mugabe itongo giwanje riri ibururi duhana imbibi ati simvuga rero byarigeze kuduga tugeza naho abatelefona umugore w'umushiki Bagaza mengari mu Buganda biragaragara neza cyo tonga saba yuko mengo umujyango uri no borisubiye Kimugabo mu nyuma sinzi cyo bavuganye ati hajya gakutijyambwa azoza nga kondiri kije tongolira aho mekwambiye furi bamwo mushikiwe nawe nyewe mutamakazi
nahi nkuye Esterine airuka guhunguka ati ibisebe bizokira turose amatongo yacu
none natwebwe bavuye mu kindi gihugu twame gutaha iwacu ntituramenya ko turabarundi mukawo igihe natwebwe ibyacu bo dushira mu ngi ko cyatunezerwa mu bandi nino biguma dutise bigahera
nizigama Masaromo wo mu mabanda na wati nubwo twahungutse turacari n'intuntu
kuko twingaza turabyitegereza tubiraba tutabihambya bidutera intuntu kandi twarashitse mu gihugu
iruhande y'ibibazo by'amatongo abanyamakamba baraterereye kugira ngo ibyabaye muri kahise ku Burundi bimenyekane kwerekana ireresi y'ibipanga ibinogo impuzu ubuhanga n'ibindi byatowe ahahambwe abantu mu kivunga byatumye bamwe bagira ibigumbagumba no kurira bararira igihe bafata ijambo ntiranye bagira Maria Wikabonga inyanza rake afise imyaka 50 Umufasoni yagiriza umugwi warujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kwa murenganije ufatiye ku gihagararo n'amashure uwo bafite itongo yari afise
kuvisa gihe umugwi wa CNTB wagiritswe ibinyoma nitwegeze kubona kumuhira
Umufasoni nawe avuka ikarusi mwaka w'igumbikimwe n'1993 yahungiye inyanza rake kuko yisanze ku rutonde rw'abicwa rwari mu nzu kwa Mustaneri
tufite Mustaneri yavuka muri komine bwenyuzi gahungu jasevere mu nzu iwe rike twa Mustaneri mutumba afite urupapuro ruriko amazina y'abantu bazokwishwa ya rero abantu bamwe bamwe ndi mutumba ko nari nabo ifite na gatatu ariko turadufite ikomere twagiye turabona ariko kuko abantu benshi barapfuye bazira ubusa
nahe gombeye Noa nawe yashinze intahe avuga kuri bimwe mu byabaye mu 1997 ibyanda mu ntara ya Bururi
Mustaneri atwara komine 5 yarasubiye aragira ibintu nk'ibyabaye rimwe na kabiri aratwara abantu abakuye muhira harimo abari mu bavukana babiri uwitwa Gaspard n'uwitwa Domitien bari abari muri gisha primaire n'umukuru mutumba n'abandi bantu bameze nk'abagize abatwara ku komine 97 abo bantu baciye bazimangana ntibagana
n'umwe mu bakomiseri b'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekurirana nawe yarashinze intahe ku kugene ubwicanyi bwategurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1972 umunyamategeko ndi ku mana
nta muntu yigeze yatwara ku ngufu baritaba bakiyumvira ko bitaje umubyeyi ntibari bazi ko basanga ibinogo byimbwe icyo gihe babanza kwimba ibinogo bazotanywa abantu
hari n'abavuga ko ubwicanyi hagati y'abahutu n'abatutsi mu Burundi bwavuye ku kosho k'abanyarwanda bari bahunze ubwicanyi bakorewe n'abahutu muri ico gihugu Muhigwe Remy n'umunyenyanzarake
59 abatutsi b'abanyarwanda bakubiswe n'abahutu b'abanyarwanda bagashika mu Burundi bakire bashikabosha abatutsi bo mu Burundi.
Abari mu nama bare bajije kandi ikibazo kijanye no gusabana hamwe no gutanga ikigongwe na igombe Noa abibururi.
Jerisho nagomba kubaza umugwi seve woba utegekanya gutunganiriza gute abo bantu banyazwe ivyabo na cane cane ku matongo yo bakiboneka no kubindi vyose bigaragara ukuri kuro yahabona ukavyerekana.
Ku kibazo cagumye kigaruka kijanye n'imanza z'amatongo, umugwi w'igihugu warujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo watahirije Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje ko umugwi arongoye sever utararonka uburenganzira bwo gufata mu minwe ibyo bibazo.
Twagira tubemerere yuko twebe turi CVR tubibutse mugabo yuko tutari CNCP uyu munsi, naho inzego ziriko ziravuga yuko ziriko zirahindura ibwirizwa, twebwe turaronka ububasha bwo gukorera kuri ibyo bibazo.
Ku bijyanye no gusaba ikigongwe ku bakoze ibyaha no kugitanga ku babikorewe, umunyamabanga wa CVR Nzigama Sabure ya Pasikazi Yeshu yati:
uyu munsi mu gisebere nta ntumbero novuga irashe uraha kintu kibazo cyo gusaba no gutanga ikigongo. Mugabo nk'abantu dufite umutima buntu turi kwinjira mu masengero, twinjira mu misigiti, twigishwa ibijanye n'ijambo ry'Imana, ibijanye no kubana neza. Ni kuki jewe nagukoshereje uyu munsi ntokumva ko nokorwa ko nibyo ndiko ndumva kugira ngo ndagusaba ikigongwe?
Ntawarindira rero ko yohamagagwa gusaba ikigongwe uwo yagiriye nabi, kandi ikigongwe ntigitangwa ku nguvu. Noneho kubera imico n'imigenzo hazokwigwa uburyo burashe bwo gusaba no gutanga ikigongwe.
Ikigongwe ko cyotangwa akamba nibaza ko cyotangwa hariya mu kibito, imico n'imigenzo hari igihe dushobora gutanga itandukanye. Hari navuga bati twebwe ibyaheze turabatubabaje mugabo ntadutugarura arabahariye, kandi avuga ati oya, nicyo kicyo bavuga ati iki kintu kibakeneye ko haba ibiganiro, hama dutange intumbero, duhane intumbero y'ingene ikigongwe arangwa n'ingene cyosabwa.
Urengoye mu gwisevere nawe yarongeye ko iciza cyo gutanga ikigongwe
wagiriwe nabi atagize intambuko urugendo rwo gutanga ikigongwe aremegwa gusumba abandi.
Gusaba ikigongwe nabyo birabohora.
Tugeze ku cigwa kidasanzwe aho umuntu yishe akiriho uyu munsi abonye ajya amasanamu y'ibinogo n'amagufa n'ibirato n'imipanga mu kuzimu, abonye bujya buhanga mwibwira yuko wabikoze akiri umuntu akwije bya ngombwa.
Kandi hari abana bariko barahindura amazina bitiranwa n'ababyeyi babo kuko ayo mazina yibutsa ibibi ababyeyi bakoze muri kahise. Petero Claver Ndayicariye:
mbe mwari muzi ko banyakubahwa hari abana babicanyi bamaze iminsi bahindura amazina yabo.
Umunyamabanga wa Severe Nzigama Sabore ya Pasikazi yaribukije ariko ko ufise ibyagirizi bikwiye yo kwitura ubutungane.
Wewe ntiwugaranywe kugira ngo ugende muri sentare ushingishe urubanza kuvuga uti uriya muntu nahari igegenze agira gute, ibi bintu by'ukuri yarabinkoreye nashaka kumwitwarira, amasentare aruguruye. Severe rero ntizakusibira ngo abantu bajye muri sentare.
Urongo y'umugwi w'igihugu ujeje ukuri n'ukurekuriranira Petero Claver Ndayicariye yahanuye abakoze ibyaha mu ntambara kujya umutima amenyo. Ati "Nibyoroshe kwemera ko wasesitse inganda, mugabo wubahutse ugasaba ikigongwe upfa umutima uruhutse buke buke, uruhuye abana, abuzukuru n'umugore wawe."
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho tuyasozereye. Tukaba dushimiye abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire. Kuri mikro ari kumwe na Fideni Yongabo. Ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na Nadia Taha. Ku izina rya bagenzi banje bose tubikaniye tubifuriza kuroranirwa, tubatumira kandi kubandanya mudukurikirana iminsi yose mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira ibiganiro bikurikira, mugire ibihe byiza, muroranikwe. Yee.
nibabyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha ngaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba.